Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika yikoshikiza ibiganiro vya ryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwana mutsifuti mwese mu duteza amatwi uyu munsi ni ku wa gatatu itariki 24 ukwezi kw'icumi mwaka 2018 muri kumwe na Federica Nkurikije.
Iyo twatoranyije urugo muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi guhera ku myaka 10 byibuze niyo mikeya imyinshi ikaba 60 nyuma.
Iyo imuganga Sabin Sanzimana umuhuza bikorwa wa programu y'igihugu yo kurwanya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'inkuru yerekeye imishyikirano hagati y'Abarundi itekanijwe gutangura uyu munsi ku wa gatatu, hamwe n'inkuru yerekeye ihinduka ry'ibyanditse ku ntatemwa incungu y'u Burundi bido bikorwa gasore turazigaruka ku mukanya kane imbere. Ko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kutushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwanamutsenza Aloise, umwanyana wawe.
Bakoze Frederic. Abantu bashika kuri 30 barishwe igihe imihari y'abarwanyi idacana waka yatana mu mitwe mu ntara ya Sole ni mu buraruko bwa Somalia. Ibyo byashikirijwe n'abanyagihugu hamwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kabiri. Amakuru ava mu bajejwe amagara y'abantu avuga ko abantu barenga 90 nabo bakomeretse, bamwe muri bo n'abanyagihugu bahitanywe n'amasasu yigenza. Abdirashid Hussein Arabe niburamatari w'intara ya Sole yabwijwe rya Amerika ko iyo migwano yatewe n'amatati yamyeho yo kurwanira amatongo hamwe n'ibitungwa by'ubworozi. Leta ya Somalia yasabye impande zibiri zihanganye guhagarikira intambara no gutangura ibiganiro by'amahoro. Abakozi barenga 45 ba HCR baza barashitse mu gisagara cha Tapachulasi ni muri leta ya Chiapase muri Mexique, abandi ngo bari mu nzira bajayo. Igikorwa bagiye gukora ngo ni ukugarukana umutekano mu mpunzi zirenga 700 bari mu rugendo berekeza muri Leta z'Ubumwe za Amerika gusabayo ubuhungiro. Haseri ivuga ko ibintu bisa n'ibyacuretse ugereranije n'iminsi iheze, ariko ko bishobora kongera guhinduka nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi wayo Adriane Edwards. Uwo murwi w'abakozi ba Haseri bagiye kandi gushyira ku rutonde abarondera ubuhungiro kumenya abakeneye imfashanyo zihuta kurusha abandi. Gushika ubu Haseri ivuga ko abimukira 1000 ari bo basabye ubuhungiro muri Mexique, ariko ko abandi 1000 bahisemwe kubandanya urugendo rwabo, benshi muri bo bakazosabira ubuhungiro muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Haseri giye kandi kubafasha guharanira uburenganzira bahabwa n'amategeko mpuzamakungu. Mwamenya ko Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira izo mpunzi n'abimukira ntibarengane umupaka wa Leta z'Ubumwe za Amerika. Sekretari wa Leta wa Leta z'Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko Amerika yamenye bamwe mu bategetsi ba Arabia Saudite bagize uruhara mu kwica umenyeshamakuru Jamal Khashoggi kandi ko yahagaritse amaviza yabo. Ni igihano cya mbere Amerika yafatiye Arabia Saudite kuva hamenyekanye amakuru y'igandagurwa rya Khashoggi ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi. Pompeo ariko ntiyavuze igitigiri cy'abo bategetsi ba Arabia Saudite bafatiwe ibyo bihano. Ubutegetsi bwa Arabia Saudite nabwo ku munsi wa gatandatu bwashikirije ko bumaze guhagarika abantu 18 bwongera bwirukana mu buzi abategetsi batari bake bakorera iperereza ry'icyo gihugu bagize uruhara mu kwica Khashoggi. Ni mu gihe kandi Gina Haspel n'umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza hanze ya Leta z'Ubumwe za Amerika aricyo CIA ari muri Turukiya kubonana n'abategetsi b'icyo gihugu ku byerekeye ayo matohoza nyene. Ibihano kandi urunani rugizwe na Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bitandatu byo mu kigobe cya Perse harimo na Arabia Saudite ejo kuwa kabiri niho byatangaje ko byafatiye ibihano abantu 9 bakorana n'abarwanyi b'abatalibani. Ikigo gishinzwe kugenzura abafasha ibikorwa by'iterabwoba The Terrorist Financing Targeting Center TFTC mu funyafunyo y'icyongereza cyavuze ko mu bafatiwe ibihano harimo babiri bo muri Iran. Abo bantu 9 bafatiwe ibihano bagirizwa kuba mu barwanyi b'abatalibani, benshi bagafasha mu gutunganya irungikwa ry'ibigwanisho biva muri Iran bijya gufasha abakora iterabwoba b'abatalibani. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze za Amerika buserukira Amerika muri ico kigo ntibwavuze ariko ubwoko bw'ibihano abo bantu bafatiwe. Umuyobozi w'igisata cishyirahamwe mpuzamakungu ni kijejwe imfashanyo ejo kuwa kabiri yaragabishije ko abo abatanga imfashanyo bariko barananirwa kurwanya inzara muri Yemen, kandi ku miliyoni 14 z'abanyagihugu bashobora kubangamirwa no kwicwa n'inzara. Mark Lowcock yabibwiye inama ya ONU jejwe amahoro n'umutekano ku isi. Muri iki gihe ONU hamwe n'amashyirahamwe bafashanya afasha abanyagihugu bashika imiliyoni 8 bari mu mwaka buri mwaka mu bice bya Yemen bibangamiwe kuruta ibindi. Ni ibikorwa byo gutanga imfashanyo bitwaye amahera menshi ku isi yose, mu gihe miliyari 3 arizo zivugwa z'amadolari ko arizo zitekanijwe gukoreshwa uyu mwaka. Muri yo onimaze gukuronka imiliyari 2 zatanzwe n'abayifasha. Uwo mutegetsi ajejwe imfashanyo yavuze ko ibintu bishobora kumera nabi kuruta mu gihe abakeneye gufashwa bobandanya biyongera muri icyo gihugu cya Yemen.
Bigana n'izuba barundi uyu munsi ku gatatu biratangura yarusha muri Tanzania. Leta Burundi ntitabye ivyo biganiro. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Clavera, ni inkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Abamaze gushika yarusha muri Tanzania bitabye biganiro nka bose bari mu runani Senared rutavuga rumwe na leta. Nyanyese niyo nkuru umunyamabanga mukuru wa Senared ari nendenza ko ajeje bijanye n'amategeko n'agateka kazina muntu, harimo kandi Nyangoma Leonard yahuza twara urwo runani William Munyembabazi basangiye umugambwe na Nyangoma hamwe na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Abandi nabo barenga 10 bari mu nzira baza bavuye mu gihugu c'Ububirigi. Barimo Jeremy Ngendakumana yahoza ko ari umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi, Frederic Bamvuginyumvira wo mu mugambwe Sabanyafrodebu, Charles Nditije wo mu mugambwe IPRONA ishami ritavuga rumwe na leta, n'abandi. Yamara naho biruko leta y'u Burundi n'umugambo uri ku butegetsi hamwe mbere n'imigambwe yegereye ubutegetsi yanse kwitaba. Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwije ujya Amerika ko atanumwa leta y'u Burundi yarungitse muri ibyo biganiro. Mu kiganiro kuri telefone n'ijwi rya Amerika mu majambo yiwe yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ku biganiro byo kwegezwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye guha gasore na ndadaye na nyinshi umuhuza araturungikira. Ku kibazo cyo kumenya nimba leta yiteguriye kuzokwicarana n'abo yamye yinuba ibagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi, ntabwo yamye yagize ati aho twari duhagaze n'ubu niho tukiri, nta bapuciste tuzokwicarana, dusaba ahubwo makungu kubafata bakabadushikiriza. Ku bw'abatavuga rumwe na leta nkanise niyo nkuru yaserukira unani Senared abona ko leta yerekanye ko idashaka amahoro y'abarundi.
Ntibidutangaje cyane uko twari tubizi na kuva kera leta Burundi yamye yerekana yuko itagomba ko mu Burundi hagaruka amahoro ngira ngo akajagari karabafitiye akamaro, kuko iyo umuntu wese atwara igihugu yamagomba yuko kibamo amahoro. Leta y'u Burundi rero tumaze iminsi twumva ivuga yuko itagomba kuvugana nabo batavuga rumwe, barateje isoni u Burundi, barateje isoni abakunzi b'u Burundi, abantu bose bakunda u Burundi n'abari baje kuraba ingene ibiganiro bigenda barifashe ku munwa. Ni ukuvuga iyo leta y'u Burundi igiye guhaga ivomo kurusha uko byahora.
Abandi twamenye ko bariko baraza muri ibyo biganiro n'abarenga 10 bariko bava i Bujumbura. Abo barimwo abahoze batwara u Burundi Domitiano Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya, Leonce Ngendakumana, Icege yacu twara umugambwe Sabanyafrodebu, Tatiana Sibomana na Evariste Ngayimpenda bo mu mugambwe IPRONA uruhande rutavuga rumwe na leta, n'abandi. Bitekanjwe ko ibyo biganiro bitangura kuri uyu wa gatatu bizomara indwi yose. Cheklave ni nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
leta Burundi yahinduye ivyanditse ku ntatemwa iwarondereye Burundi intahe y'ukwikukira kuvaho hatanguriye intwaro ya Republika intatemwa ya Rwagasore yari yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere ubu handitse ko Imana umwami Burundi umuvugizi umukuru w'igihugu yemeza kwiyo ngingo ari iza yubahiriza intatemwa kuko abari bahinduye bakoze amakosa aho ni mu gihe hari bamwe bafite amakenga kwari byerekana ko hashobora kugarukanwa intwaro ya cami mu Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari I Bujumbura mu Burundi
kuva ku ntwaro ya Republika mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga mu mwaka w'1966 Intatemwa y'umugano wa Rudoviko wa Gasore yarondeye intahe y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere amajambo n'ubu ariyo ibwiriza shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo civugo c'igihugu muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi leta yafashe ingingo yo guhindura izo zandiko isubizaho ivya kera Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari kubahiriza imigenzo y'abarundi
nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane mwibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaza kurisha umva abungere ntibabigarura bararindira icyo kivugo rero casubijweho nico cahora igihe umugambi yashingurwa cari imana umwami uburundi abari bagihinduye ku ntwaro za Republika bari bakoze ibidakorwa izo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'abarundi benshi kubisubiza mu buryo kandi n'ingingo izoshimwa n'abarundi benshi cyane
bamwe mu banyagihugu begerewe n'ijwi rya Amerika kugira bagire ico bashikirije ntibashimye kugira ico bavuze abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ivyandiko abandi bashoboye kugira ico bashikirije kuri iryo hindurwa bafise amakenga ko hoba hari ikinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cane
kuganje sinavyakiyeneje ko kwa Gasore tumuzi nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe ikorwa amajambere kwashira Imana hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami iyi sikuru yonyene iri kwije maze kubona ivyandiko banditse kuri kiruta
kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari Imana umwami mu Burundi ubu rero turi mu kiringo cha Republika cyo kubganje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza Burundi mu ntwaro ya cami kuko icivugo cyo muri ico gihe nico bagarukanye
twebwe no kuri kubona byandika byarahindutse byaratutangaje kuko ntabyo twari twiteze kandi nta nivyo twari baherutse kumva babihindiye nibo bomenye intumbero yabo nibaza yuko kijya gihe muganwa Rodovico Gasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cyane no musi rero kubona bigarutse atamwa makihari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashimi iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Abeli Gashasi arongoye iprona umugambwe wa Gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotuma ugwaruka rumenya kahise ko Burundi
nuvuga yuko ni kivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasigane nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe nibwacu nibwatwese ariko twa dushimpo intwaro ihari no munsi yumvira ico kintu ikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashimikiye ko abadasigana bagendanye na Gasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongo b'umugambwe no munsi twabibona
iyo meruzovio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo ashima nawe ivyakoze kuri ico cibuso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda ko intwaro ya cami garuka kuko vyose ubu bica mu matora
oye ntavyo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo boshobora kugaruka ntavyo kuvuga ngo gore ko bagarukana intwaro y'umwami ahubwo basubiye icivugo iprone yahora na kera ubumwe bw'abarundi hari ico bitaniye intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose ko ajya bavuga bati umwami agirirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo iyo ntwaro yahuza abarundi bose
muganwa Rudoviko kwa Gasore yagandaguwe mu mwaka w'1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intahe y'ukwikukira ivyo intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwandwi ukwezi kwa 6/2018 mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu ari bo bategerezwa kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko yigenga igarukanwa biciye mu matora. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Banyanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangwa igikorwa cy'ubushakashatsi ku ndwara ya hepatite B na C ndetse no kuraba uko indwara ya sida ihagaze inyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2015 bukagaragaza ko ubwandu bw'umugera utera sida bugeze kuri 3% mu Rwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Sumita Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Abantu benshi bari bamenyereye kumva ubushakashatsi bigorwa kuri virusi itera sida ndetse hagasohorwa imibare igaragaza uko iyo ndwara ihagaze mu Banyarwanda. Minisiteri y'ubuzima iri mu gikorwa cyo kongera gukora ubundi bushakashatsi ku ndwara ya sida. Kuri ubu hongereweho no kureba uko indwara ya hepatite B na C bihagaze mu Banyarwanda. Dr. Sabin Nsanzimana, umuhuzabikorwa wa programu y'igihugu yo kurwanya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, asobanura umwihariko uri kuri ubu bushakashatsi bushya.
Tuzongeramo no gupima indwara z'umwijima. Nibwo bwa mbere tuzaba dufite igipimo giturutse mu ngo zose zasuzumwa zitabira ubushakashatsi. Tukaba noneho twamenya ingano ya hepatite B na hepatite C mu Banyarwanda. Kuri VIH naho hari ibyo tutapimaga mbere, tuzapima ubu ngubu. Harimo gupima ingano ya virusi iri mu maraso y'abantu tuzasanga bari positive, ibyo twita viral load cyangwa charge viral. Ubu ngubu buzaba ari ubwa mbere tubikoze, bitwereka iyo ngano ya za virusi noneho ziri gutembera mu baturage muri rusange. Kuko iyo tubashije kuzigabanya, ubwo tuba tugabanyije no kwandura kuva ku muntu umwe ujya ku wundi.
Ubushakashatsi buzakorerwa mu ngo 10,000 mu gihugu hose, bukorerwa ku baturage barenga 30,000, buzakorerwa muri buri mudugudu w'igihugu ahapimwa mu ngo zizaba zatoranyijwe, kandi abantu bose bagize urugo bazajya bapimwa. Dr. Nsanzimana avuga ko uzajya upimwa ari uko azaba yabanje kubyemera.
Uzajya upimwa azajya ahita ahabwa igisubizo aho ngaho mu rugo iwe. Iyo twatoranyije urugo, muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi, duhera ku myaka 10 byibuze, niyo mikeya, imyinshi ikaba 64. Abari hagati aho ngaho mu rugo rwatoranijwe barapimwa muri urwo rugo, bakabazwa n'ibibazo. Iyo babyemeye ko arabanza agasinya urupapuro rwemera ko agiye yitabira ubushakashatsi.
Abajyanama b'ubuzima nibo bagira uruhare mu gukangurira abaturage ibikorwa byo kwitabira ubushakashatsi. Mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, umujyanama w'ubuzima Mukamanza Angelique yabwiye Ijwi rya Amerika ko abaturage baje ari benshi kwitabira ubushakashatsi kubera indwara ya hepatite bazaba bagiye gupimwa bwa mbere kandi bapimirwa ubuntu.
Abaturage barabyishimiye kuko imiti ya hepatite yarahendaga cyane, umuturage akumva atazabasha kuyigurira. Abantu rero batubwiye yuko bazajya bahita bayiha umuturage. Ubu ngubu akarusho karimo cyane cyane harimo abakecuru n'abasaza, cyangwa cyane abantu b'abagabo n'abagore batarasaza cyane, bageraga ikibazo cyo kuza aho twipimishirizaga kuko yabaga ari nko mu kavuyo k'abantu benshi. Ariko ubu abaturage impamvu babyishimiye cyane nuko bazajya baza bakagusanga mu rugo rwawe kandi bakaguha igisubizo mu rugo rwawe mu ibanga. Kandi cyiza twabashije kubonamo nuko baza bagapima urugo rwose, ubundi gupima virusi ya sida byansabaga umuntu ku bushake bwe ugasanga haje babiri mu rugo ugasanga haje umwe mu rugo ariko twasanze ari byiza kuko bazaje bapima umuntu wese waharaye muri urwo rugo
nabwo twabashije kugera mu ngo zatoranijwe gukorerwamo ubu bushakashatsi kuko babishinzwe badutangaje ko wemerewe kwinjira mu muryango ari ushinzwe gufata amaraso no kuyapima ari we wenyine uburi kumwe n'umuryango mu gihe bagiye kubapima uyu ni nawe w'umuturage igisubizo cye bigakorwa mu ibanga rikomeye aba bashinzwe ubushakashatsi batubwiye ko nta muntu n'umwe wemerewe kugera aho umuryango upimirwa mu rwego kubarindira umutekano w'amakuru yabo. Ubushakashatsi burakorwa na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'ikigo cy'Amerika cyo gucunga ibiza hamwe n'umushinga ICAP uzamara amezi atandatu. Gitezwe ko ubushakashatsi buzerekana ikigereranyo cy'umubare w'abantu bafite virusi itera SIDA ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu ndetse n'abafite virusi y'igikatu mu basanganywe icyo cyorezo. Ubu bushakashatsi buzamurikwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bukaba buje bukurikira ubwaherukaga bwabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bwagaragaza ko ubwandu bwa SIDA mu Rwanda buri kuri 3% ubugiye gukorwa bwitezweho kugaragaza niba hari impinduka zabayeho muri iki gihe cyose. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Igisirikare cya Congo FARDC cyaratangaje ejo ku munsi wa kabiri ko cishe abarwanyi bane b'umurwi witwaje ibirwanisho Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Abo bane bari mu bandi bashika kuri 30 bari baje bava mu Burundi bariko baragerageza kwinjira muri Congo mu ntumbero yo kwinjira muri Tabara. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Congo.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri ejima y'ibihumbi 334 ikorera mu Ruvunge butangaza yuko bwishimye ishyamba z'Abarundi zo mu mutwe wa Redi Tabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ejo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri groupe Mayitara ho mu Ruvunge. Ubuyobozi bwa rejima y'ibihumbi 334 bukomeza kuvuga yuko muri abo barwanyi ko ari bane barashwe harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa sita z'ijoro arasigwa munsi y'ikiraro cya Kamanyula ubwo izo nyeshyamba za Redi Tabara zari zuvuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Congo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe y'ingabo za Congo FARDC zari ku burinzi. Nubwo muri ambushe hari umusirikare umwe wa rejima y'ibihumbi 334 wahakomerekeye muri izi nyeshyamba kwari zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo kuwa mbere hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokorade ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri. Zatangarije rejima y'ibihumbi 334 ikorera mu Ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30 harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22 Morte Sosante imwe na mashini gani imwe. Batandatu muri izi nyeshyamba nibo bambutse badafite imbunda. Izi nyeshyamba za Redi Tabara ko ari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kwiyunga n'izindi nyeshyamba za Redi Tabara zikorera ahitwa Kigyama muri groupe ya Kigoma zahakaniye rejima y'ibihumbi 334 ko nta ruhare zagize mu gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Cibitoke. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika aho uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unabona cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro Amerika na cerekeye ibyaranze Leta z'Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ku itariki ya 24 y'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 938 Leta ya Amerika yarafashe ingingo yo kubavanura n'ikoreshwa ry'abana mu nganda. Ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse mu mpera z'imyaka y'igihumbi na magana arindwi no mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi na magana munani imashini zatangiye gukoreshwa mu mirimo itandukanye. benezo bakoresheje abana cyane kuko batahendaga nk'abakuru babakoreshaga cyane cyane mu buhinzi no mu nganda muganda baravunikaga cyane umwana yashoboraga gukora amasaha 12 ku munsi iminsi 6 mu cyumweru nyamara se agahembwa ngahe mwo kagira imana n'inica ntikize abana benshi batangiraga gukora bataragira ku myaka 7 y'amavuko kenshi na kenshi inganda zabaga zirimo icyuka gishyushye gicyunzwe umwanda kandi nta rumuri ruhagije rugeramo hari n'abana bakoraga iyo mu binombe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amakara kimeza ahanini bakomokaga mu miryango ikennye kubera iyo mirimo ntibanabonaga n'umwanya wo kuruhuka kwikinira nk'abandi bana no kujya mu ishuri benshi ndetse babikuriragamo uburwayi abanyamadini amashyirahamwe y'abakozi abarimu abahanzi n'abanditsi ndetse n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye bagiye babikangukira buhoro buhoro icyo kibazo cy'abana rwose bakoreshwa imirimo ivunanye noneho nabo buhoro buhoro bagenda babikangurira igihugu ariko byafashe imyaka kugira ngo abakora amategeko nabo babigire ikibazo cyabo mu 1899 leta 28 zari zarashyizeho amategeko agenga umurimo kubana ariko nta tegeko ryo ku rwego rw'igihugu cyose ryariho irya mbere ryashyizweho mu kwezi kwa 9 mu 1916 na Congress inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika iryo tegeko ryabuzaga gukoresha abana mu buhinzi mu nganda no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko mu 1918 urukiko rw'ikirenga rwararisheshe ruvuga ko Congress yarishyizeho irenze ku bubasha ihabwa n'itegeko nshinga kubirebana n'amategeko agenga ubucuruzi mu 1922 Congress yashyizeho irindi tegeko rirengera abana mu birebana n'umurimo naryo urukiko rw'ikirenga rwararisheshe mu 1924 Congress noneho yagerageje kuryinjiza mu itegeko nshinga nyirizina leta zigize igihugu cyose noneho zibarizo zanga kuryemeza naryo ribariburiyemo ku itariki ya 24 y'ukwa 10 mu 1938 hari kuwa mbere uwo munsi Congress ubwo yemeje itegeko rya gatatu twavuga ko ryari itegeko ribereye bose ndetse ryitwa Fair Labor Standards Act by'umwihariko ryakemuye impaka zari zishingiye ku itegeko nshinga zari zarabambiye imishinga y'amategeko yose arengera abana mu mirimo iri tegeko ryimakaza ko umwana agomba kujya mu ishuri kandi ko kizira kumukoresha imirimo imwangiriza ubuzima n'umutekano we ni ukuvuga rero bibujijwe rwose gukoresha abana by'umwihariko mu nganda iri tegeko ni ryo nuko ryagiye rigororwa rigikurikizwa kugeza n'ubu nshuti zacu ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza murakarama
Shize byasigiye cy'urubyiruko ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikirirwa ibyo rubyiruko mu kiganiro ejo
n'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Kibose mukundi radio Ijwi rya Amerika biganiye twa tiguri mu kakanya migarukinga tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyabwo izuma hamwe na Tatukalala yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza We'll be right back.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.